Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije shuti, turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Yonga mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cy'Ubwongereza kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe. Iryo koraniro rizotangura ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi, rirangire ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Rizobera mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Abantu bagera ku 25,000 baritezwe muri iryo koraniro, harimo abategetsi b'ibihugu byo ku isi abajejwe ibiganiro hamwe n'abamenyeshamakuru. Abaharanira ibidukikije n'abaserukira amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji ibihumbi n'ibihumbi bazoba bitavye nabo nyene iryo koraniro. Yitezwe ko mu mpera zaryo hazosohorwa itangazo. Iryo koraniro rishitse mu gihe ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zibandanya kwibonekeza bikomeye cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'akarere ka Afurika kadasigaye inyuma. Niki iryo koraniro rizokora kugira amakungu ahangane biboneka n'izo ngaruka? Na kari karusho, iryo koraniro rizogira umuntu arigereranije n'amakoraniro nk'ayo yabaye imbere yaho kuri ico kibazo. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Desire Rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian ari mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Twatumiye kandi Jado Nkurunziza yaboye ishyirahamwe ryitwa Sano Concern Tous, twese biratwerekeye mu rurimi rw'Ikirundi, ari Bujumbura mu Burundi, akaba azo kwitaba ikoraniro ry'imirije kubera mu gisagara cya Glasgow. Turi kumwe kandi na Mark Rugerinyange akorera ishyirahamwe Group AES Eka rikora ibikorwa byo kubaka, akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibiraro, imisozi n'amabarabara mu Burundi, ari Bujumbura. Batumire mbanje kubaramutsa.
Mwaramutse neza Fidel.
Ego, nashaka mpere kuri Desire Rugaragaza. Ikibazo imbere ko tuvuga kuri irikoraniro rizotangura ku itariki 31 z'uku kwezi kw'icumi, ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute muri iki gihe muri rusange ku isi uko bibona?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo kiraje ishinga isi yose. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticyoroshe, kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero rushika kuri ku rugero uri hagati ya rimwe n'inusu dogere selisiyusi, sinshobora kuronka ngene ndakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, hamwe n'amadogere abiri. Ariko uri kuraraba uko ibintu biriko biragenda, biraboneka yuko amaraporo adushikira ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, raporo z'abasiyantifike abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bitera biba nabi cyane gusumba uko byahora.
Yego, nawe kuri icyo kibazo nyine Jado Nkurunziza, ukibona gute, ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute?
Fidel, ama ubwa mbere nagomba shimire kubona mwantumiye
ama ugakabiri naho nshimire nabo turiko turasanga ikiganiro yabariko baratumviriza nabandi turiko turahanana ivyumviro uko umwigisha wo muri kaminuza aje kwivuga nkuri ikibazo cinduka gibiye ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu no buzima bw'umuntu uwo ari we wese nkuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona ihinduka gibiye no munsi kurishika kuri no saha ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abantu cyangwa abarundi ariko ndavuga ko ndi umurundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo jecho namavuga kuko byinshi yabivuze umwigisha ko muri kaminuza ico namavuga nuko umuntu wese ahari akorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kuramuko mu mutwe kavuga ati reka nkore kugira ejo sinze nicuze ejo nivyashika ntaze avuge ngo nujya dokora cyaho ni leta cyangwa na mashirahamwe mugabo avuge tireka jewe kugatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga aho nkorera aho ndi ngerageze ibinduka gibihe ndabigira ibyo wanje nitange atake nige gusaba nuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka novuga yuko sino bigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza nukuri ikibazo cinduka gibihe ni ikibazo nkora mutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi nacyo gituma tukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore dukore amaboko mu mwuzu
nawe Mark Rugerinyange kuri icyo kibazo nyine uravuga ko wakurikiranye nk'ibyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga muri menshi imbere ariko muri rusange ubona icyo kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike cyangwa abo baharanira ibidukikije we urakibona ko ari ikibazo gikomeye kibonekeza Mark uratwumva Mark ntatwumva reka turaza kumugaruka ko reka tubandanye kubera iki
hello
yego ni Mark
hello
oui ni Mark murasumva
yego
nariko sinzi ko wari wumvirije abatumire nariko ndabaza ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute muri iki gihe ku isi na cyane cyane mu karere ka Afurika naho uherereye nko mu Burundi bariko baravuga ko ari ikibazo kibonekeza ariko hari abantu bagifite amazinda baba abanyepolitike canke abandi bavuga ko icyo kibazo kumbure bagitwariza hejuru kitameze nabi nkuko abantu babyibaza we kubgawe urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane kibonekeza ataragasesesha muri
murakoze kuri icyo kibazo kuko ni ikibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni ikibazo gihanze icyo twokwita ikintu cyose caremwe kuri iyi si kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe rutateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi no bahakarorero k'imvura ingene igwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho iza ari nyinshi hari aho iza ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo ni byibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera mugabo uwari we wese akabibona rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka iyo rero ari kibazo bihanze isi ibintu bigahinduka no kuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabahakarure kw'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa nyinshi imisozi igatsiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi uca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunye politike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese ahaherereye kandi nibaza yuko dushize inguvu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyene hari naho iyo bagora gusumba
reka tubandanye
ego
nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama i Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uko kwezi kuri 10 kwihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze cyanke harengeranye gato
iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi ari kuba imbere mu mwaka uheze sukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba yibaza yuko ahubwo abakwiye kuba amanama y'urutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba si uko si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibibyuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushyuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda zitegwa muri icyo gikorwa eske zirashimishije umuntu azirabye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushyuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga n'uko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe
yego jado nkuru nziza kuri icyo kibazo nyine ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe ubona hari intambwe zashyizwe ko iyi nama iri koraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
murakoze cyane Fide ni ukuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nk'uko umwigisha yavuze muri kaminuza ni ukuri aya mareta afise ibihugu bya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzu y'amajyambere bakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushuhe bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifite amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majyambere mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye impfagusa hama no novuga yuko no saba yuko bokwicara bagatora umuti uhasha umuti ushobora kudufasha kugira ugwaruka rudokwibaruka ugwaruka gwa myaka iri imbere ushobora kubaho neza kuko sindababesha atagikozwe uno munsi ejo nta kazoba kari keza ahubwo rero nuko wo kwicara cyane bagatora umuti mwiza hama ni bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyane n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba abatunzi yaba abakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inyishu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nkuko yabivuze umwigisha wa kaminuza nono ujya
Mark Rugenyange
yabivuze yabihagarika cyane yuko uno munsi imvura hari igitagwa hari igicegwa kugwa hari igigwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye izudi zuzuye ibintu bigatwagwa bakabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo byo guhinduka by'ibihe nacyo gituma twese twobigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munsi hama umuntu wese angira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose.
Yego Mark Rugerinyange, harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu gishobora kuvamo, hari umwizero mufise ko hashobora kuvamwo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyize mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza.
Murakoze kuri ico kibazo, hanyuma rero noshimira abahejeje kuvuga imbere yanje. Iyi nama nkuko babivuze si ya mbere kandi si n'iya nyuma, inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe, ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa, ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe. Iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo, uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe, hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi, ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki, hobanza hakigwa n'ico cigwa cuko ibivuye mu nama iyo bica bija n'ico byoca bikoreshwa. Rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro, je ndibaza yuko amuje ugenda neza muri iyo nama hovamwo inama ni no kwita yamaho izo tukwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigiraho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikize ibintu kuko atagikozwe nkuko abambanjije babivuze ejo cyangwa hirya y'ejo mu myaka iza kazoza k'abantu baba ku isi n'ibibaho byose birageramiwe.
Yego tuza ku mirongo ya telefone dufite Jean de Dieu. Uratwumva Jean de Dieu?
Yego cyane ndabumva.
Jean de Dieu uhamagaye uri he?
Sa?
Uhamagaye uri he?
Muraga kanya ndi Bujumbura.
Ufite ikibazo icyumvira ushikiriza?
Yego. Halo?
Ndabumva, mufise ikibazo icyumviro mubishikirize.
Ego, ama kuri ikibazo cy'uruhandagaruka gishyiraho rero. Mwuzikule rikura la wa mwuzi jozi watu Yusura gramiwa chane Mwuzi uzura Mwuzi uzura vitanduka Nikandi vifatiwe kuyenda kulikajiki uwe Ayuku kandi Yuyeno rikura la wa kuri inama igie kuwa Mwuzi angereza Nina mirimo iwe mwuzi anina politika Ayuku kandi Akenje zisi ama kienga Kugwanduko Bakarira shikiri wa laudatosi Awelewa yeye mupepo zako kugirango ibi ndoto shule kuchemo kama mungu zina ziwe dia shule mako kwa ibi ndoto kuhuka kumose kana haka idina zina mungu mengo ni na maisha kuhusu jana na wala tuzi tocha hesho kwa mimi sio watendo kanya alikuwa kanya ndavu nako harimu ni nyumbu zina zina zia ni chini zina zidini utakaza kusanga na mungu la kijala la kurika alikuwa arajinza ngamu. Yo ikibazo cyose ni iki? Ukuno no mongere wa kirezi la toruka uza gusanga ari kuyivanga mu bya gipolitike. Uko kuri kurara ya muri proposition baza kugira bavuga ko ari ara cyose bagiye muri ina ama ariko kandi yambana neza na neza uko ari abana ari kazundi muri Amerika zirele kanako umuti urama ari uko boza barakorera hamwe no papa rero nashatse kumenya impamvu Mariko lituto nivanga mwane ya nuzi imana Nishofi ya garanfis
Murakoze Haricho mwabivuga ko Desire kuri cha ki wazo cha jando diyo
Ya Murakoze cha nashide Chazo cha jando diyo avugati Muri politike Ati papa Ariko alivanga muri politike Ariko nagira ntangure kumwishura yuko papa ni umuntu nk'abandi rajwe ishinga no kubona ingene isi iriko irononekara akaba arajwe ishinga no kuraba ingene isi yotorera inyishu ikibazo cy'ingene cy'ihindagurika ry'ibihe kubona rero papa ari mu bandi nuko papa ugambereho si umuntu asanzwe ni umuntu aserukira idini ririmo abantu imiliyoni n'imiliyoni kuba rero ahaguruka akavuga agashikiriza icyumviro cuko isi yogerageza ko abantu bogerageza ko isi itononekara numva ari ibintu bisanzwe ahubwo n'abandi bakuru b'amadini mu bisanzwe bari bakwiye kuja hamwe n'abandi kugira ngo bahimirize abantu babakurikira gufasha kugira ngo isi imere neza
niko mubibona na Jado
ego murakoze cyane fide umuntu wanjye ahitije guhamagara avuga ikibazo kiza cyane yabagize ikibazo kiza cyane kuri ngende umwungeri wa kiliziya katolika ariko ari ivanga mu bya politiki novuga yuko nkuko babivuze mwigisha yabivuze umwungeri wa kiliziya katolika ni umuntu akomeye cyane kandi n'umuntu novuga afite ijurishika kure ku bantu bamuyoboka ari muratiko katolika ikorera ku isi yose novuga yuko nawe aradushinga nk'uko natwe turadushinga n'uko ingene edo isi yomerwa neza novuga yuko jewe aho mpagaze naho nuko ari papa ari abakuru b'ibihugu biteye imbere cyangwa bidateye imbere nuko bose bakenera ku mugozi umwe bagatorera inyishu hamwe kuko umutwe w'umwe bavuga mu kirundi bati umutwe w'umwe ntigira inama bagiye hamwe nkuko nyicaye mukuri gucacu yamabivuga ngo abantu bagiye hamwe byose birashoboka no babwira yuko bagiye hamwe byaterambere twifuza mu gukinga ibidukikije byahinduka ry'ibihe nibyo gorana cyane bose basenye ku mugozi umwe muga umwe uhagaze ku ruhande rwiwe wundi agahagarara ku ruhande rwiwe wundi agahagarara ku ruhande rwiwe nacu bagiye bari kubaradufasha twebwe abanyagihugu batonya muga bose basenye ku mugozi umwe turashaka gushika kure kandi yabivuze neza uwafashe jambo imbere y'umwigisha yavuze yuko imotsi ibibazo biri n'isi byerekeye ihindagurika ry'ibihe si ikibazo cy'umuntu umwe si ikibazo cy'igihugu kimwe si ikibazo cy'ikontina imwe si ikibazo cy'abanyaburaya ngo batunze cy'abanyamerika ni ikibazo cy'isi yose iyo si yose rero iri ku bihugu bitandukanye iri ku makontina atandukanye bagiye hamwe umwe wese agashikiza icyumviro ciwe hama agashikiza ingorane ziwe agashikiriza na solution ziwe hama bakabona yuko izo solution zose bazize hamwe yuko huboneka umuti mwiza no babwira yuko kakazuza twifuza ko abuzukuru bacu cyangwa abuzukuruza bacu bashobora kubaho neza batagiye hamwe ngo bumvikane no babwira yuko tuzoba tuko turasubira inyuma cyane rwose
tugaruka ku mirongo ya telefone Etienne araduhamagaye Etienne uratwumva alo Etienne yataye tumutaye ku murongo wa telefone nagomba ngaruke kuri Mark wa wibajije ikibazo uti kubera iki ibintu bidashigwa mu bikorwa muzo nama makoraniro amaze kuba atari make mwavuze ko ni yatari ikoraniro rya nyuma mwibajije icyo kibazo ku bwanyu mwibaza ko bitumwa n'iki kubera iki ibyo baba baganiye ibyo bumvikanye bitaja mu bikorwa
murakoze kuri icyo kibazo burya amanama arafite igituma abaho akagira n'igihe aberako rero iyo abantu bari mu nama baba bateze ko icegeranyo bashobora gukora icegeranyo n'ingingo zofatwa mugabo kumbure zidahumuriza bamwe nk'umuntu kumbure afise inyinguriro bisohora ivyo byuka akaba ariyo bimubeshejeho mbega uwo muntu azohava byumva atararonka ikindi gisubirira ibyo bintu hariho rero ibibazo umuntu byinshi yokwibaza kuko abafise ububasha bwo kubishyira mu ngiro niho abagira ubushakashatsi bari guhera bakaraba bati mbega nitwakora ibi ababo bazobyumvira ku iki mbega hakwiye gukorwa iki kugira ngo aba nitwabakura kuri ibi nabo ntibahave babura aho amikoro bahora barimwo mbega ibi bintu byosubirirwa ni iki ubuhinga rero ngaha ku isi buriho ndibaza yuko abahinga bakoranye bakaja hamwe tukagira nk'icyo twokwita etat genero uno munsi y'iyi si hanyuma abantu bagahava bavugana kuko urabona abafise ayo mahinguriro cyane cyane n'ibihugu byarutura twebwe izi bihindagurika ry'ibihe hari ibihugu bishikwako ataruhara babifisemo mugabo na tuvuye ngaho byoba byiza ibyo bihugu byiyemeje icokogwa hanyuma bikaja mu ngiro niho navuze ntihobaho inama ntayegayezwa kandi yefise ububasha bwo kugira ngo ishire mu ngiro ibyo bintu kujya amategeko yisagigwa hakaba amategeko twese dutegerezwa kubahiriza hanyuma rero hari ikibazo bari babajije gatoyi kuri papa abacishije neza cyane papa ni umwe mu bantu bari ku isi kandi afite ibikorwa bikomeye ajejwe arongoye ahubwo yoshishikara kanadufasha twese n'abandi bakabyumva nk'uko abyumva yohava bidufasha kugira ngo n'abandi babitahure neza kugira ngo tuve muri aka kaga k'iri hindagurika ry'ibihe ririko rironona ibintu bitari bike kandi ndetse rigiye no gushishikara konona kuko icyo nubabwira ni uko mu gihe atacokorwa uno munsi nihaba hiyongeye ko dogere imwe hanyuma ejo hakiyongera ko zibiri mu mwaka uza nta wuzi bizokwiyongera ko kuko ubuhinga bwonona buguma butera imbere ntibuhagarara rero hokorwa ibyo bihagarara
tugaruke ku mirongo ya telefone Alphonse aratwakuye Alphonse uratwumva
Alphonse
uratwumva
Ego ndarumva.
Alfonso uhamagaye urihe?
Namagariye Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ese kibazo icyumviro?
Na kibazo mfite ariko ndashima. Ndashima cyane rwose ku biganiro mutugezaho. Naho ku ikibazo cyo nasubijwe nanyuzwe ku nakurikiye radio. Kibazo narifite nasubijwe.
Urakoze, turagushimiye nawe.
Yego.
Desire rugaragaza kubijanye n'ibyo bihugu birungika ibyuka bibi byo none bidukikije ibihugu bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Burusiya hari n'ibindi bihugu nk'ibyo biriko biratera imbere. Mubona ko ari byo bidashaka gutanga uruhara intererano ikwiye ku bihugu bikenye aribyo ingaruka zibonekezamwo cyane cyane nka Afrika ibihugu biri mu nzira y'amajambere nka Afrika byose ariko ibyo bihugu birungika ibyo vyuka mu gihe ingaruka zibonekeza cyane muri ibyo bihugu nka byo muri Afrika bidata urugero rw'ibyo birungika byo none ibidukikije n'igisenge ari ito cyane
ya Fidel ibihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu byo muri Afrika byaramaze gusaba ibitari bike cyaramaze gusaba ibitari bike mu manama yakurikiye ariko ingorane nk'uko bagenzi banje babivuze nishyigwa mu ngiro ry'ibyo bihugu biriko birasaba hariho icambere nagira ngaruke ko sinzi uko biza kunkundira kukivuga mu Kirundi hariho principe iri muri muri aya masezerano yo kugabanya ibyuka byonona isi yitwa common but differentiated responsibility bisigura ko twese dufise ibyuka bitugira ko ingaruka mbi ariko ababiteye nibo bategerezwa gutangura kurondera inyishu yivyo vyuka no kubigabanya no kuvuga ibihugu byamaze kuja vyateye imbere bikoresheje iyo myuka mibi bamaze gushira mu kirere icya kabiri ni uko iyo principe nyine ikivuga yuko ibihugu biri mu nzira y'amajambere bikwiye gufashwa kugira ngo ivyo vyuka bigira ko ingaruka mbi bishobore kuronka ingene biba proteje uravye rero iyo principe ikituma abantu bamwe ibihugu bimwe vya rutura vyamaze gushira ivyo vyuka mu kirere bishaka kwiproteja bishaka gufata inyungu zavyo abarizo zije imbere gusumba inyungu z'ibindi akarorero baravuze yuko kuva mu 2009 ari havuzwe yuko hazoshigwa mu ngiro hazojaho ikigega gikwiye kugira ibyo bita reforestation adaptation n'ibindi kugira ngo isi isubire kuba ubushuhe bugabanuke ku rugero runini hategerezwa kuba hatanzwe ku mwaka imiliyaridi ijana z'amadolari Fidel nagira ngo ndakubwire yuko ku mwaka kuva icyo gihe ayo mafaranga ntarigera aboneka amafaranga ya nyuma aheruka gutangwa yitwa yuko yabaye menshi ni miliyaridi zigera kuri hafi 80 z'amadolari zatanzwe mu 2019 alo uravye rero uko ibintu biriko biragenda ubu niki gihugu cy'Ubwongereza na Itali bafatanije kugira ngo bategure iyi COP26 ntibirigera bicikana intererano byategerezwa gutanga byongeye iyo ntererano bamaze kuvuga yuko
bayisubije gushika mu 2023 mwumva turi ko turajahe
se vyoroshe nkuko muri ko murabivuga radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
turabara mukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu
Ati Ijwi rya Amerika I Washington DC muriko mwumviriza ikiganiro muri sanga hatuko ko tuvuga kwihindagurika ry'ibihe n'inama izo kwihweza icyo kibazo izobera I Glasgow muri Ecos izotangura ku itariki 31 z'uku kwezi ku 10 ishike ku itariki 11 y'ukwezi ku 11 itariki 12 muri antunga abatumire dufite Desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birongi kwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni muri gisagara cya Glasgow muri Ecos tukume kandi na Jado Nkurunziza ayoboye ishyirahamwe ryitwa San Concerned Tous mu rurimi rw'ikirundi twese biratwerekeye ari Bujumbura mu Burundi akaba zo kwita ikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cya Glasgow na Mark Rugeninyange akorera ishyirahamwe Group EIS ECAP ikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko bironekana nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura ndashaka kubandanya kuri iki kiganiro mwatanze uburorero bw'ingaruka zibonekeza zihindagurika ry'ibihe hari raporo yasohotse ku ihindagurika ry'ibihe ivuga ko amabarafu ari ku mitumba ihanamye imisozi ihanamye yo muri Afrika nka Kilimanjaro imisozi ya Rwenzori na umusozi Kenya ko ibintu bibandanije uko biri amabarafu yatsanzwe ariko arayonga ko azoshonga Burundi mu mwaka wa 2040 Mark ivyo bintu birateye ubwo
murakoze birateye ubwoba cyane kuko ni bimwe twari ko turavuga yuko ihindagurika ry'ibihe yonona ibitari bike ibiyumvire rero ayo mazi yarasanzwe ameze nk'ibuye umunsi yozira rimwe kubera ubwo bushuhe ibyo yohitana mu bitari bike rero nico gituma hari hakwiye inama yerekeye abantu bose nk'uko nabivuze kandi bagashiraho n'umugwi wahawe ububasha bwo kugira ngo ushobore guhindura ibintu umugwi ushobora gufata ingingo ngabe ikibazo cyo cakiza n'imbega uwo mugwi woshigwaho nande uwo mugwi wohabwa ububasha nande kuko bitagenze uko ni kibazo ariko bitarashika ngaho twebwe abari muri bino bihugu byo mu nzira y'amajyambere naho kumbure ariko turarungika ibyo byuka mu kirere hari hisho twari gukwiye kuja inama tuti mbega dukwiye gukora iki urabona nk'ino turavuga hariho igikorwa gikorwa cyitwa Burundi urambaye cyo gutera ibiti cyo kugerageza kugira ngo tugabanye ubwo bushuhe mu gihugu ibyo birashoboka naho kumbure ubwo buryo bwoba butaraza ukaza gusahiriza mu nyuma ibihugu rero byo muri Afrika nabyo nyine byari bukwiye kugira inama yabyo kugira ngo turabe icokogwa mu maguru masha mu kurindira yuko ibyo bihinduka mugabo kimwe gusa birateye ubwoba kandi hatagize igikorwa nibiri kure
ajato uweje ico kibazo kwihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ziko zibonekeza muri Afrika hari ivyo umwigisha Desire rugaragaza yavuze nko mu ntambwe zo kugerageza kugabanya izo ngaruka harimo gutera ibiti mu gihugu cha Madagascar bariko baragerageza gusubira kunagura amashamba yahonye kubera abantu kumbo zitandukanye ari uburimyi canke kudandaza ibiti no gukora amakara ndibaza ariko leta ya Madagascar yamaze guhaguruka kugira isubire gutera ibiti byinshi mu gihugu kugira imvura igaruke inzuzi ziriko zirakama zigaruke we witegereje nikihe cokogwa mu kurindira ko hari imfashanyo zova hanze umuntu atangura yotangura kuba kugwiwe mbere ko azera hanze kuvyereke Afrika nikihe bakora na cyane cyane nkangaho mu karere kacu no mu Burundi
nakoze cyane mbagize ikibazo cyiza cyane hariho ibintu byewe nama shiri imbere mu buzima bwa misi yose kandi nabonye ko ari cyiza cyane hariho abasekuru amaze bati ngo akimuhana akazi imvura ihise twebwe nk'abanyafurika uyo mwibutsa twogerageza kwene tukurikize cyane kuko tushize mu ngiro ndi sur abantu benshi ibyo bihugu bya rutura bazobona yuko natwe twahagurutse mugabo niko kuba twizeye ivyo onya ubwo buryo uyo mwigisha yari aravuga ngo buzoza mu 2023 tuzoba twamaze kubona twese mugabo twese dukuye amaboko mu mpuzu nk'uko wavuze muri Madagascar hari n'ikindi gihugu sindi ko ari Madagascar hoho uno munsi wafashe decision nziza nabibonye ryari no munsi umuntu wese ariye icamwa aragerageza kugira zijya mbuto afuma zikuhantu mu murima kugira imvura iguye vya biti bikura ari byinshi nobabwira natwe nk'uko umwene wacu aje kubivuga mu kanya njewe ndashima cyane decision ya Leta y'u Burundi yo gushiraho umugambi we Burundi urambaye n'ukuri wajihageze kandi kuba uyo aho uyo mugambi leta ushire mu ngiro hari ibintu byinshi byahindutse kuko mu Burundi bafashe umugambi bagashira imbere we Burundi urambaye kuko sindababeshe jewe mpora ngendera mu ntara zose nkatembera mu makomine yose nkatembera mu mazone amwamwe naho naragitemberamo zose urabona ko hari ikintu kiriko kirahinduka cyane mugabo kiko kirahinduka yuko twebwe abarundi twabigize ivyacu twakuye amaboko mu mwuzi nacyo gituma nterakamo abanyafurika bose yuko imbere yo kugenda kuzimya umuriro w'umba mugenza ubanza kuzimya umuriro wawe wo mu rugi wawe duhaguruke twebwe tubanze dukure amaboko mu mwuzi dukore kandi sindababeshe nitwamara gukora bazobona yuko twebwe twashyize mu ngiro gukingira ibidukikije no kurwanya izi ngaruka mbi ziva ku kudasubiza ibidukikije hama hari ikintu jewe ariko ndavuga izi nama nibyo mugenzanje yavuze ko zamaziba si inama ya mbere si inama ya kabiri kandi si inama ya nyuma mugabo cyari gikwiye gukogwa ndababeshe amategeko hashyizweho amategeko meza hagashyirwaho abajeje kuraba ko ayo mategeko yakurikijwe byaba byiza cyane hama binashobotse hakabaho n'ibihano nk'ukunda jewe nshiga muri primaire hariho ishuri bize ko iyo utaye umusafu mu ishuri utaye mwarimu yaraguhana nanze rero ndabigeranya mvuga ati ibi bihugu bitura biguma bikoriwa bidapeya kwebwe twaraba ukwenda twoja hamwe tukagira ubumwe ari nk'ibihugu tuvuga ngo bikiri mu nzira y'amajyambere tukaraba uko ingene twebwe tuba umwe
hamba tugasengera ku mugozi umwe hamba tukaravuga tuti ko batari ko barateya kuko hariho navuga umwisha yabise
yego uduge ku ijambo
yego yabise ko Jean Paulwe Payer donc wa undi babandi bapoliwa baka bakagerageza kungende boshora gufasha ibi bihugu bikiri mu ngira majambere kugira navyo bikora imigambi yo kugira cha gisenge kigume kimberewe neza mugabo hatagize igikogwa n'ukuri ndabigabutse ko cyane hatagize igikogwa kuko nabitanguye uko kuzimya umuriro abanza kuziba uza kuzimya umuriro wa mugenzi abanza kuzimya umuriro wiwe tutakoze twebwe nyene ngo dukure amaboko mu muzu aho turi aho tugendera aho tubona hose aho twiga aho dukorera naho dushobora gushika mugabo nitwamara gukura amaboko mu muzu ndisubire ibintu bizogenda neza cyane
ngaruka ku mwigisha Desire rugaragaza umuntu aretse izo byereke nk'ubutere ibiti twako duvuga ko karoreyo ka Madagascar nibihe bindi nk'ibihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane muri Afrika byokora kugira bihangane n'izo ngaruka zihindagurika ry'ibi
urakoze kimwe mweze kukivuga nico cyo gutera ibiti ikindi nico kurondera ingene electricité umuyaga nkuba dushobora kuronga dukoresheje cyane cyane uburyo budatuma isi yononekara icyo nikindi ariko ikindi ni kugerageza kurondera naho turiko turavuga ngo nk'akamuntu kaza imvura ifise ariko ni byiza yuko dukorana n'abandi kugira ngo guko isi yononekaye muri Afrika bigira n'ingaruka ahandi tugakorana n'abandi kugira ngo dusume ubwenge budutuma dushobora gukoresha teknoloji uko zimeze hanyuma dushobore gukingira isi ariko nagira ngaruke kandi no kukindi kintu mwavuze kijanye n'ingene ayo mategeko yoja mu ngiro ejo bundi muri 2015 aho Paris Agreement yaba harabaye ikintu gikomeye ahubwo cyatumye ibintu bidashobora kuja mu ngiro bavuze ngo ngo igihugu kitazoshira mu ngiro ayo masezerano ngo bazovuga ngo ni name and shame ni kuvuga niho kubazomera kubabwira ngo yemwe ngo ntacyo mwakoze ngo ntacyo mwakoze ibyo rero ntibishoboka yuko amasezerano nkayo iyo ata mekanisme ihari yo gutuma uwakoze cyanke ubandanya igihugu kibandanya gisuka ibyuka bibi muri atmosphere yuko bagihana aho
irabandanye yego
ni kuvuga rero yuko mu bijanye n'ivyo ibihugu biri mu nzira y'amajambere vyokora harimwo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo bishike kuri teknoloji iteye imbere harimwo ivyo kutonona ayo mashamba yari asanzwe nk'akarorero murabona yuko nka Brazil baheruka kuvuga yuko baheruka kuvuga yuko president wa Brazil bazomutwara n'imbere ya sentare kubera konona fore ya Amazon murumva ivyo vyose yuko ari intambwe nziza zo kugira ngo dushobore gupoteza ibidukikije
murakoze tugaruka ku murongo ku mirongo ya telefone Gilbert uratwumva ajeve ntatwumva mu twihanganire tubandanye iki kiganiro aho twatumiye Desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe bitewe n'ivyuka bibi birumwe kwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse twatumiye kandi Jado Nkurunziza yoboye ishyirahamwe ryitwa San Concerned Tous mu Kirundi twese biratwerekeye ari i Bujumbura mu Burundi
akabazo kwita bikoraniro ryimije kubera mu gisagara cha Glasgow bihindagurika ry'ibihe na Marc Rugenyanga akorera ishyirahamwe groupe ES eka rikora ibikorwa byo kubaka akaba amazi imyaka igera ku 15 akurikirana ibyerekeye ikiyaga Tanganyika n'ubwo ni ibintu bitari bike biko birononekara nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Nashaka mbaze Marc Rugenyanga kubagonanwa abakigonanwa gushika no munsi babona kwica kibazo batari kibazo gikomeye abantu batwariza hejuru ku byerekeye ingaruka zihindagurika ry'ibihe umuntu aravye n'amakuru atangwa si nibibazo bitandukanye umuntu agiye kumbugangurukana bumenyi ubu adakuraho amakuru y'ukuri hari amakuru y'ukuri mbwa menshi ubu hari nabashiramo amakuru y'ibinyoma mwo babwira iki muri make
nkuko bari tumaze kubivuga abo turiko tubagirana iki kiganiro babivuze nta byingeka canke kwiyumvira ngo abantu barakuze inkuru kuko bafite nk'iwacu mu Burundi byerekana yuko ingaruka zihindagurika ry'ibihe zononye ibintu ibintu byinshi cyane uraze nko mu gisagara cya Bujumbura abantu bimutse bimuwe n'amazi ya Tanganyika yaduze abandi bagategwa n'amazi y'imyuzurira yo mu myonga aho aca aho yaca kera akaba atari hagica urumva abona ko ari ibintu biteye agahinda urabye ibisagara bya Bujumbura Uvira Kabimba Moba za muri Zambia muri Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika honyine yateye ubwoba bivuga ko n'ahandi tubaza ko turabyumva iburaya mwarabonye imyuzure yateye mu Bushinwa murabona imyuzure yatera reka isi yose yama iriko iragira ibihe bitayoroheye
ntabakiriyemo ntabakiriyemo mwakurikiranye icyo kiyaga Tanganyika abatazi neza igituma ayo mazi ariko araduga agafatira ibice atahoramwo akonona amazu niki yakibitera
ikibitera mu majambo make ni hagati ni amazi asigara iyo ayinjiye amaze kuvamwa no kuvuga yuko amazi yatanganika ubu nko mu gihe cy'imvura azari menshi akinjirira rimwe agasohoka buke buke kuko ikiyaga cya Tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri gisohora amazi ikikoresheje icyo twita transport evaporation ni ukuvuga ujya mu hisho uduga kubera izuba kubera ubushuhe hanyuma n'uruzi rumwe rwarukuga rusohora ayo mazi rero iyo ugusohoka kw'amazi gusenzwe nta kindi kihaba atari kuduga urabye mu kahise k'ikiyaga cya Tanganyika abahinga babikurikiranye kuva mu 1946 gushika 1978 biragaragara yuko mu 1986 gushika imyaka umwaka w'1948 biragaragara neza ikiyaga cya Tanganyika cyari cyugaye gushika ku myaka 32 uvuye ku 1986 mugabo cagiye gushikana aho cageze icyo gihe kuri kote yabaye hejuru dufise muri kahise kacu mu myaka 32 mugabo uno munsi bica bifata amezi bigaragara yuko ibihe tuba turiko turacamwo biba bitoroshe kandi n'ahandi henshi muri ibi bice turimwo ibiyaga nabyo nyene biduza amazi kuri urwo rugero ikonona inyubako ziri ku nkengera n'ibiriho byose by'ibinyabuzima urumva yuko atari ikintu cyoroshe kandi kigaragara turakibona iminsi yose tubyamamwo rero urumva yuko atakuvuga ngo barakuze inkuru kimwe gusa hariho icyo profesori yavuze na mugenzanje wundi bavuze bati twotera ibiti ni byiza ko twotera ibiti ariko ikibazo kihari mbega hoho twobitera mugabo kuduza ibyo byuka mu kirere bikongerekana izindi nshuro wumva ko baturi ko tujahe ahubwo ikindi twoca dukora ni ukuraba mbega
yo hagarara gute yo baho gute ico nico cigwa cyari gikwiye gukogwa kugira ngo uno mukuhera uno munsi no mu myaka iza abantu bashobore gusubira kubaho neza
murakoze imbere ko dusezerana turasigaje nk'iminota 5 canke 4 nashaka mbaze ku ruhara rw'abakiri bato kubijanye ni iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubu hariho nk'umuhari umuhari ku isi umuhari mu bawuyoboye bakomeye bakiri bato harimo Greta Thunberg hariho nabandi bafatanya ugo rugamba gwo kugerageza kuremera abategetsi b'ibihugu byo ku isi kugira ngo ibyo mwari ko muravuga ntibagishire ibintu gusa mu majambo babishire no mu ngiro nivyo na Thunberg avuga biratanga icyizere ko abakiri bato bahagurukiye ico kibazo bo baravuga ko aribo kazoza ingaruka zo muri kazoza aribo zizofata kurusha abandi mubibona gute Jado
murakoze cyane nukuri sindababeshe twebwe nk'ugwaruka twaramaze kugira ibyacu kuko uno munsi nitwe dufise inguvu nyinshi nitwe dufise kuko bayivuze imyaka myinshi yo kubaho kuri nosi hama ugwaruka rwo mu Burundi aho merereye nukuri mfashe kano kanya kugira ndabashimire cyane kuko baramaze kuba berekana yuko ibidukikije babigize ibyabo muranda bibona mu gihe iminsi ya gatandatu mu gihe cyo gutera ibiti urabona yuko ugwaruka rwo mu makomine yose ugwaruka rwo mu ntara zose bahagurutse kandi babikora babikunze babikora ari byabo navuga yuko nukuri turashima cyane turashima kandi tukabatera n'intege kuko nkuko nsubiremo kandi kubivuga ni kazoza kejo kazoza kejo kandi icyo maze kubona gikomeye ntaho mperereye jewe iyo mukuru akoze igikorwa mutonya we washaka gukurikira igikorwa mukuru ariko arakora
imbere kurangiza nagomba ndababaze nk'abaciriyemo muzoja muri iryo koraniro rya Glasgow aho muzohurira nabo ubwo rwaruka rundi ruvuye mu bice bitandukanye byo ku isi n'ubuhe butumwa muzojana ye
ubutumwa bwe nzojana nuko tukotenyera ku mugozi umwe tukahanahana ibyiyumviro tugahanahana n'amakuru muho tuba tuherereye uko ingene ibinduka by'ibihe biko biragenda nababwira yuko no munsi ku munsi wa Mungu ugaruka gose ruzoba rwaje ruva mu bihugu bitandukanye tuzokorana muri conference yitwa Conference of Youth nababwira yuko tuzoba tuko turiga uko ingene kazoza kabatonya bacu gashobora kubakeza uno munsi twebwe twabitahuye dushobora kubategurira kazoza keza no kubwira yuko ugwaruka rurenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu tuzoba twakoranye tubwira twige uko inyere twosenyera ku mugozi umwe uko inyere twoza turahanahana amakuru uko inyere twoza turahanahana ibyiyumviro uko inyere twoza turafashanya mu bikorwa nababwira yuko ibikorwa ni byinshi ahubwo abakozi ari bake nacyo gituma ngomba ntera kamu ugwaruka ruko ruranyumviriza yuko aho ruherereye aho rwiga aho rukorera ibidukikije byo bo bigira ibyabo ntibabone ikintu kitagenda neza ngo bibaze ko ari leta izobikora leta nibo nyene mu gihe batabikoze bazubaho nabi kandi badusigara bari tuza mu nyuma ngo iyo menya nayo igaruka ingaruka bizamaze kuza hama hari byo umuhinga yavuze nagomba kugira ndamugane
tugiye kurangiza cha kumayange mu misegonda nka 10
murakoze cyane hari byo abaje kuvuga kubyerekeye amakuru ya ikara araca kungurukana bumenyi bariko barabaza abantu ti kubera iki Tanganyika yuzuye
ariko cha kumayange tugiye kurangiza
yego
imisegonda 5 gusa
ubwo mu Burundi turumvira ati none ko Tanganyika natire cyane ko ngari gujumbura ko Tanganyika yaduze nimbwa kamwe za
zavuye ko kuri yo tanika ya duze no
bakiye
haraye negligence y'imisozi yanamiye
umwanya uratuheranye jado uraduheranye turabashimiye umwanya uraheze turabashimiye yari Desire rugaragaza igishyi bijanye n'ihindagurika ritewe n'ibyuka bibirungi kwa mukirere yigisha kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse na Jado Nkurunziza ari mu ishyirahamwe ryitwa Sano Concerne Tous ari ibujumbura mu Burundi hamwe na Marc Rugerinyange akorera ishyirahamwe Group AES EK ikora ibikorwa zibubaka yakurikanye mu myaka 15 ikiyaga Tanganyika mwese turabashimiye kugire ibihe byiza.